Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Haraheze imyaka yababa ibiri abatitibajijwe indero n'inyigisho mu mashuri kaminuza bafashe ingingo yo gutanguza ivyigwa vya doctorat mu Burundi, no kuvuga ivyigwa vyo muri kaminuza ku rugero rwa gatatu mu mashuri kaminuza inyuma y'umutsindo wa maîtrise. Urongoye ico gisata cha doctorat ni professeur Juma Shabani, yabaye vice-recteur muri kaminuza y'u Burundi, amabanga yabangikanije no kwigisha ibiharuro muri faculté ya science. Mu nyuma Professeur Shabani yaciye ashimwa n'ishirahamwe UNESCO yakoreye mu gihe kitari gito. Ahenshi hari umuyobozi aserukira iryo shirahamwe mu bihugu bya Afurika bitandukanye birimo Zimbabwe, Senegal, Ghana hamwe ni Paris mu kuticaro cy'iryo shirahamwe. Muri iki gihe kandi Professeur Juma Shabani yigisha physique théorique na mathématique muri faculté ya science muri kaminuza y'u Burundi. Niwe kandi ari umuyobozi w'ivyigwa vya kaminuza ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Ariko mu kanya ubunyene tugomba dutangura ikiganiro, turonse ubutumwa kuri email bwa Dr Shabani avuga ko afatiriwe, ariko hari abagabo ntihagwibara. Turi kumwe n'umushyantahe Libera ntibashira kandi akaba ari professeur muri université libre de Bruxelles. Emile Beneza, professeur Libera ntibashira kandi.
Mwiriwe neza, ndaramukije n'abari kwa twumviriza.
Murakomeye ngaho.
Namahoro namahoro.
Akabeho karaheze ngaho i Bruxelles.
Yego cyane, ubasa neza gusa akazuba kariho.
Yego, nivyo. Nkuko muvyumvise rero, uyu munsi tuvuga cyane cyane kuri ya programme ya doctorat yatangujwe mu Burundi. Umushyantahe Juma Shabani yari kutubwira igitigiri cy'abanyeshuri bahari muri iki gihe, akatubwira n'urugero eka aho bashikanye icyo gikorwa nkuko byari byategekanijwe mu myaka nk'ibiri. Abambere bahejeje muri amashuri boba basohotse, ariko muri aka kanya ntabonetse. Libera ntibashira kandi, namwe ndazi ko iyo programme mwayikurikiranye cyane gose kuva mu ntango, mwaragize uruhare rukomeye cyane gose kuva mu ntango. Nashaka ariko mutubwire ukuntu bigenda kugira ngo mufise eka n'ubuhinga bwinshi cyane gose muri za kaminuza muri Université Libre de Bruxelles. U Burundi muri iki gihe n'abarimu benshi basa n'abagiye mu bihugu batari bake, sinavuga ko ari benshi, hariho bafite doctorat batari bake bari mu bihugu bitandukanye. Iki uyo mugambi wo gutunganya doctorat mu Burundi kuri mwebwe ndazi ko muhwikirana n'ubu uyifashe gute?
Uyo mugambi wagiyeho watangiye gutegurwa araheze hafi nk'imyaka ishikine. Nshaka kuvuga yuko kwa mugambi wizwe wigwa n'abarundi nibo bari bafashe mu minwe, ariko na za kaminuza zo mu Bubiligi cyane cyane zarafashije mu itegurwa ry'iyo ecole doctorale n'uburyo bwatanzwe n'igisata cya kaminuza zo mu Bubiligi zivuga rurimi rw'Ifaransa n'izivuga ururimi kuki Hollande, la communauté flamande. ni muri bashishwe gutanga uburyo barabushikiriza kaminuza y'u Burundi hanyuma bariga za program bararondera abarimu mu bisata bitandukanye hanyuma rero haraze imyaka ibiri uwo mugambi bawushize mu ngiro no kuvuga yuko abanyeshuri ba mbere baratanguye haraze imyaka ibiri hanyuma rero umugambi utunganijwe abanyeshuri bariyandikisha biyandikishije hariho ama ibyigwa bimwe mwe bakurikira ariko harateganijwe no kuza kuraho urubwenge amuzaburaya novuga yuko hariho abanyeshuri nuba ringaha bari ngaha mu Bubiligi babaje kugira ubushakashatsi kugira bashobore kuronka ibitabo baronke za article zikenewe kugira bashobore kwa kutegura neza ibikorwa barimo
nkuko byibonekeza professeur Libera ko mwakurikiranye uyu mugambi murashaka kutubwira abanyeshuri bari muri iyo programme muri iki gihe mwamubaza
banganiki igitiki sinakiz neza kuko uyari imyaka ibiri no umwadonga ari umwabinje umwaka wa mbere nabitwa nta myaka iriho munjwe neza nshaka kuvuga abiyandikishije kaminuza y'ico gisata gitangura n'umwaka rero ariko iconzi mu ntango myaka abari biyandikishije bifuza kugira iyo doctoral barashika hafi ijana mirongo ibiri mu ntango haraheze imyaka ine mugabura bose ntibakiriwe kuri ijana mirongo ibiri
hari igitigiri cy'abanyeshuri bashobora kuba ari mirongo ine na batatu harimo n'abavuye mu bindi bihugu ayo makuru mwamo yafise ko hariho n'abiga mu Burundi bakurikirana iyo programme doctoral bavuye mu bindi bihugu
yego cyane noze uko byari biteguwe kwa barashobora kwakira abandi bavuye mu bindi bihugu kandi sijya mbere kaminuza y'u Burundi yakira abanyafrika bandi mbere mu myaka yahera kera n'abashinwa baraza kwiga igifaransa mu Burundi no kwibutsa yuko na Dr. Mukwege aheruka kuronka agashimwe bita Prix Nobel ko yagize Bujumbura
ego me matwa dusumira yize ubujumbura ika nabamwigishije ika n'umurekiteri hari ico gihe nibaza ko twavuganye nawe nyine na munyeshuri bibuka cyane gose tukivuga kandi kuvyerekeye abanyeshuri bo muri doctorat bari kwaragira ubushakashatsi aho mu Bubiligi nkuko mwabivuze mu myaka nk'ibiri cyangwa umwe bahejeje botangura ika bakandika bya bitabo byabo bita nkateza ico ni igikorwa cyoroshye mu Burundi muzi ko ububiko bw'ibitabo budashemeye cyane rwose nko mu bindi bihugu biteye imbere
mu Burundi byoroshye cyane n'ibyoroshye na gatoyi kuko hari ngo hari ibibazo byinshi cyane icambere no uburyo buke cyane cyane muri mwe bita mu Gifaransa amarovi no kuvuga ubushakashatsi bushasha buguma busohoka uko bashakashatsi banditse ivyo rero ntivyoroshye na gatoyi ariko hariho umuti kubera bivyuma byangarukana bumenyi bimwe bita internet umushinga ndahesha abandi ndazi ko ari umushinga ndahe wishaka ko ico kibazo bateza ko yaragishize imbere nta nkeka ariko rero ntivyoroshye ariko ni nico gituma rero batunganije iyo ecole doctorale bategekanije yuko abanyeshuri bariko bariga muri aya mashure baronka uburyo bwo kuza muri za kaminuza z'Iburaya hanyuma bagakora bakarondera ibyo bita documentation iyindi ngorane ya kabiri itorohera abarundi muri culture y'iwacu murazi neza yuko dushira imbere cyane ibyo gufashanya nshaka kuvuga ibintu by'imanza mu Gifaransa bita lo social ibyo rero biratwara umwanya munini cyane gose bigatuma uri kuragera ugira ubushakashatsi ataronka umwanya ukwiye ariko rero ibyo biva ku kumunyeshuri wari wese araheza akitunganya uko ashoboye agategekanya umwanya ukwiye ukugira ukugira ubwo bushakashatsi
mwavuze ikibazo cha documentation ariko hariho ni kibazo cyo nk'abantu eka bamenyereye gukora ibyo bikorwa byo ku gufasha abandi ba doctorant nk'aba bakabaha nk'uburyo eka birakenerwa cyane cyane ko rimwe na rimwe uwo munyeshuri ariko agira doctorat abonana n'uwundi mu professeur amuhinzira icyo si kibazo gishobora kuboneka naho hari uhingangurukana ubumenyi ushaka kumurungikira ibyo intambwe umaze gushikako
mu bisanzwe kugira bakire umunyeshure nuko abayagize umugambi w'ubushakashatsi agiye kugira hanyuma icakabiri nuko abafise umufasha niwashaka abamufasha ari babiri hariho umurundi abari kuri ku rubuga no vuga ko ari ku rubuga hakaba rero n'undi mufasha abari mu nkino nka mu Bubiligi hama rero abo bafasha babiri bagaca bakorana kuri bafasha umunyeshure no kuvuga yuko umunyeshure aje akamara amezi atatu ngaha mu Bubiligi abari kwa kurana n'uwo mwarimu yemeye kumufasha muri ico gikogwa ibyo rero hariho ni n'uwundi muti ibyo bita amaseminaire no kuvuga yuko abanyeshure bari kubagira ibyo by'ubushakashatsi barahura bakaja hamwe baka umwese akavuga hagejeje abandi bakamuterera ibyumviro hamwe nabo bari mu bandi babariho kugira ashobore gutera imbere
ariko ari nk'abantu bashaka kuvuga ko intambwe yafashwe ari ndende cyane rwose tuzi ko n'ivyigwa vya maîtrise bitateye imbere cyane rwose muri kaminuza y'u Burundi mu kanya gato cyane
ego ivyo nivyo ni murabiye benshi barabizi yuko hariho nivo zitatu hariho imyaka itatu ya mbere muri kaminuza ariyo bita bashoriye canke bakaroreya hariho imyaka ibiri bita master hakaba rero na doktora mu Burundi ivyo imyaka itatu ya mbere iratunganijwe neza aho nta kibazo kiriho ariko imyaka ibiri ya master ni ibintu bishasha ni ibintu bitaraja ku murongo neza vyarateye ingorane cyane gusimbira rero kuri Ecole Doctorale nibaza ko mu gice kimwe si bibi mu kindi gice si byiza si byiza kubera iki kuko no ku uburyo bwinshi buriho kuja muri ibyo za muri iyo myaka ibiri izo nivo zibiri za mbere na cyane cyane za master ikindi iciza cyabyo ni uko mu Burundi hakenewe abarimu batari bakeye les formateurs abo baformateurs nabo baforme muri izo za Ecole Doctorale mu gihe byo tunganywa neza uburyo bukaboneka abarimu bakwiye bakaboneka ibikoresho bimwe by'amarovi navuga bikaboneka babo bari kugira Ecole Doctorale bakanonosura neza bagaheza bafise ubushobozi ubumenyi bukwiye kugira nabo bigisha abandi aho oye yobaramata vya mavuta kuko murabizi neza yuko ikibazo c'indero ari ikibazo gikomeye mu gihugu
tubibutse nshuti mwese ko muri koma babandanya kumviriza iradio hinjwe rya Amerika turi kumwe na demokrate miriwe neza miriwe muri hega demokrate
Tumunda mwenye kwenye Burundi.
Yego mi kandi kazi na ninde?
Bwa kazi na kazi na kwenye demokrati Kambodia.
Kambodia demokrati. Duga kui jambo kiwa zo chimbi. Roti liko tuvuga kui programi ya doktora. Shasha Murundi. Duga kui jambo.
Mandu mwenye 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 mwenye
mwenye mwenye mwenye
mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye nukufuga hali kwa mwaziko ujemilizabe ya kimbele nunga hali kukupisho na agotenishu ya tanze ikani yangu yeneza
mushaka Hello? Ego
mkosi kutu waraba amuburo hondi mwuzani mbelo alivazo jisi chame goe ndeka ngomba kuwaza mwite zilo kishasa tula ngona basima dokitora ilwande ya metrize
ego
mbubo basura kwa kila onyishu wangai kungaka basura kwa ito kishasa nukufuga mbega mwoho izangine kwa pujo zari tiyo kutu chambele Jika kita berbeza abu ini, ni kemudian ada kesalahan abu abu kita diplomatik. Berbeza abu berapa?
Ego.
Ya, nampu saya uko bahasa umumnya sura, asal kita semua ada diplomatik lagi. Umat kawan mula mubiri guna kawarin gam borong di kubuka. Aku kamu pasca, mungkin ada kaji kita waktu itu.
Ego.
Beo, kita kita ni sahaja kita. Muri Afrika ya tulese mubindi bihugu ico kaso cy'urumbirwa cyane gose ku buryo n'abanyamahanga bashobora kuza bakiga no njya mbona ko amubindi n'isho za mwenga ntabwo zifashe bibanye n'ikuntu iri igihugu kirimo
murakoze demokrate
hanyuma akabazo ka nyuma
yego
ndangiriza ko genda fite amakenga cyane gose kubijanye n'ukuntu abanyeshuri bakigwa n'ukuntu bashikaye nabona ko byinshi n'ikaminuza byagiye bihindagurika hari ibyo bagize cy'imyaka bishatse n'ibindi n'ibindi bagabanuye imyaka rero nabona ko rero uburyo biva n'uburyo abandi bafite ngo bashe kujya igihe cy'akabirebire ari ngora ntabwo nazo cyo mure neza atubwire uko imyanyiro imeze muri kaminuza ariko muri icyo gisata cya dogitora kumve ko n'umwanya rucari ashe ko ngumva no mugongo yo kiga agacha yo dipemye agatatu yego murakoze
demokrate ibibazo demokrate abaje nibibazo nibaza ko Juma Shabani yaboneka byishura neza kuko abaza abanyeshuri uko bangana muri iyo programme akabaza ikibazo cy'abaformateur nibaza ko professeur Libera ntibashira kandi yacishuye ku buryo buhagije kindi kibazo cha demokrate nuko mbega avuga ko afite amakenga umukene arashaka kwinjira muri iyo programme
neza cyane gose hariho nuzeye ibitegekanijwe kugira bakire umunyeshure icambere joco ni ivyo OS mu Burundi gusa ni muri za kaminuza zose nuko bakira abanyeshuri baronse amanota meza muri za master no kuvuga dufate kenshi ni kuva ku 18 ku 20 gushika kuri 20 ku 20 kwa yaronse no kuvuga rero yuko hari bitegekanijwe kugira umunyeshuri yakigwe nuko aba yagize nuze master hanyuma akaba yaronse amanota meza muri kaminuza mu bice bibiri bya mbere by'ibyigwa byo muri kaminuza icyo nubwira demokrate nuko nuzeye icyo abarimu navuga ko bafasha n'abarimu baba baranonosoye ivyo vyigwa vya ecole doctorale bafise amadoktora hanyuma rero bafise uburenganzira n'ubushobozi bwo gukurikirana abo banyeshure ni vyiza cane kubona bashobora kuba ko baboneka umwarimu akurikirana umunyeshure ari ku rubuga n'undi ari hanze ashobora kumurongera uburyo atashobora kuronga ari mu Burundi ibyankenegwa nibaza ko ntavuka ngo yuzure ingovi yes no janga ngo beshe ku byankenegwa bikwiye oya ibyo rero mugabo hariho uburyo biteguwe neza hariho abarimu benshi bari muri za kaminuza mu Zaburaya twese twashobora gufasha ivyo bibuze tugaterera tukoresheje ubuhinga bushasha kandi nibaza ko umushinga naje Juma Shabani ivyo oye arabifite ku mutima
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Theophile muri neza egera telefone muvuge cyane Théophile wo kwegera telefone ukavuga neza sindakumva neza cyane gose muri hehe ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite cyimviro turiko tuvuga cyane cyane kuri programme shasha ya Dr. Hamu ri kaminuza y'Urundi
ndagira manzi kimwe leta ya y'Uburundi kuko yagize igitekerezo cyiza cyo kutuzanira hafi byihuse ndabasiranye ishuri ryisumbuye rya metrike ese masaje na dokutora iyo ngingo ni nziza cyane kuko si byiza ko twahora tujya kwigira hanze mu Buraya twahora dusubira inyuma ibyo tumbabanza ngibashimire cyane na leta y'Uburundi. Noneho ndagira ngo nongere mbwire abahagarariye kaminuza y'udokutora bagire bafite inararibonye bagire ukuntu bafasha abatore bize ayo mashuri ahanditse kugira ngo tugire amajyambere mu karere amajyambere yo mu karere ku byerekeranye na n'ishuri n'ihugurwa noneho tugire ikintu twageraho dutegure ejo hazaza.
Murakoze Théophile. Professeur Libéral, tu as fait moi, Jéjé? Professeur Libéral, ni bashira kandi Théophile yashima cyane cyane ika ingingo yo kutangiza iyo programme kuko ituma ika abantu bifuza kwiga ku amashuri ya doctor bayibona hafi cyane gose cyane cyane nk'abo bose bari mu Burundi n'abari mu bihugu biri iruhande y'Burundi. Hariho n'ikindi kibazo kandi tukivuga kuri icyo cyimbo cya Théophile cy'ukugabanya amafaranga nka leta urikoresha mu kurungika abanyeshuri kwiga iyo programme ya doctora mu mahanga ivyo bishobora kuba arakarusha
no kuraba neza kera nzeye narigeze gusoma ahantu yuko kwigisha umwarimu no kuvuga atangure gushika heze za doktora byatwara amahera menshi yashika ibihumbi 60 by'amahero mugabe ivyo haheze nk'imyaka 5 ndabisomye. Kenshi mu buru abize ayo doktora benshi bize hanze yari ifashanyo y'ibihugu by'abakiriye nkajewe nafashwe n'Ububiligi umuntu rero aravye ingene umuntu ari hanze akora adasamazwa n'ibindi byose akorora icyo kiba cyamuzanye cyo kugira doktora yaba byashoboka kubwanje byobandanya uko oye kuko umuntu avuga neza akabigira mu mwanya ukwiye akabona ninge n'abandi bakora akaronka abagenzi kuko mu bintu by'ubushakashatsi gukora wenyine ni ibintu bitoroshe cyane cyane mu bisata bimwe bimwe nk'iby'amasiyansi uri wenyine biragoye cyane aricyo gituma rero guhura n'abandi b'ibindi bihugu bari ku isi mu bihugu byinshi birafasha cyane kugira ute ibyo by'ubushakashatsi bishobore gutera imbere nshaka kuvuga yuko mu gihe izo ecole doctorale ziriko zirugurugwa mu Burundi no gushira imbere icyo mvuze cuko umushakashatsi ntiyugarana umushakashatsi ateza kuronga uburyo guhura n'abandi kugira avuge yereke ivyo yarondeye ivyo ariko akora ko abiyagira abandi abandi nabo bamwire bati aye ugire gukina gutya canke bandanya canke je nanje akamugira ati je nkora kuri ibi urora neza uravye ibinge n'ibindi bigenda no kushaka munja make gusangira ubwo bushakashatsi ubwo bumenyi
nabandi bahinga
nabandi bahinga ije rero biteze imbere cyane ubushakashatsi munja make nshaka kuvuga yuko muri ecole doctorale barashyize imbere kubera batekanije yuko abanyeshuri bose basohoka bakamara nk'amezi atatu bariko barakorera mu universite yahandi ariko rero ntibihagararaho nuko niyo maze guheza ayo mashuri nshaka kuvuga nk'abarimu abo bafasha abanyeshuri bakwariga nabo barakeneye gusohoka nabo barakeneye kuja guhura n'abandi kugira bamenye mu gisata cabo aho ubushakashatsi bugeze ni bigaca rero bifasha kugira haba kanovera muri izo za ecole doctorale sinzi rero ku buryo buriho bukwiye buhabwa abo ba promoteur abo bafasha abo banyeshure kugira nabo basoke kuja kurahura
ico ni kintu gihambaye cyane rwose nk'uko mubivuze guhanahana ubuhinga ni ikintu gikomeye tukaba twibaza ko na Dr. Juma Shabani abishoboye yarakoze hanze cyane rwose ikarakoranye n'ama university atandukanye muri Afrika harimo za Kamesi n'ibiki y'amashirahamwe amwamwe icyo ni ikintu nibaza ko nabo bazoshira imbere muri iyo programme yabo Dr. Hada reka duhe n'ijambo ubundi munywanyi Medi mwiriwe neza
ane
muri hega Medi tubwira akazi nako amazina yawe yose
nitwa Munezero
Munezero
ego no, ndi mu ntara ya Ngozi ahantu mu buraruko bw'igihugu
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Professor Libera ni bashaka kandi yanonose cyane gose ivyo kwigisha muri kaminuza akaba yaratanguye no kuri iyo projet reka yari kwikiranye kuva mu ntango ya kaminuza ku rwego rwa gatatu doktora mu Burundi duga ku ijambo kibazo cyumviro
mbo ikibazo mari nagomba kubaza ikibazo nagomba kubaza yuko kuko nawe ne yavuze ntiyize mu Burundi yize mu Bubiligi
yarize mu Burundi kandi yaranahabaye professor assistant muri université y'u Burundi
ego mugabo ngira ayo mashuri ya doctorat yayize mu Bubiligi
nivyo
ego cyo nagomba kuvuga rero no kuvuga nagomba kubaza yuko yihweje nk'ubumenyi baba barakuye ngi ibyo bihugu byo hanze ageranije nawe na n'integuro babona u Burundi bufise yuko abona yuko igihugu kizoshika ku ntumbero yuko dusanga abo ba doctorat bize mu Burundi bohiganwa n'abandi ba doctorat abo babize mu bindi bihugu byo hanze hama ikindi kibazo nagomba kubaza eske ko ngira aho mu Bubiligi aho biga icyo gihe wewe yiga mu Bubiligi ngira bahahurira ari benshi abava mu bindi bihugu bitandukanye ngira byarafasha hamwe naho ba competition kubera mu amwize hamwe mu bihugu byinshi ugasanga ufite bagage ifadika yuko wohiganwa n'abava mu bindi bihugu nagomba kubaza kubera u Burundi buri muri East Africa kubera iki batiyumvira yuko hoba excellent doctor university nk'imwe muri East Africa a university imwe yigisha ibya doctorat imwe yuko bari kwishima nko muri East Africa ama tugafashanya kugire tugire bagage imwe tugire ubumenyi bumwe n'abandi banyeshuri bo muri East Africa bo ikindi nacyo nagomba kubaza sinzi neza ngeno ino programme itunganijwe nagomba kubaza yuko batanga uburenganzira bumwe kugire babakire bano biga doctorat abano babiza amakaminuza prive tufate izi za master zose naho uwo muntu barayiciye muri prive n'ubundi yiciye muri leta yuko bazaba bafise uburenganzira bumwe bwo kuja gukora ikibazo kibemerera guca doctorat ibibazo nagomba kubaza n'ibyo murakoze
Munezero Professor Libera ntashya kandi
yego guhiganwa n'abandi ba docteur icyo nakubwira icyambere cyo cyo nuze munezero nize i Burundi licence en mathématiques hanyuma ndamu mu assistant mu myaka pendant 3 ans muri faculté de sciences mu nyuma ndagira meme nuzeye icyo bita DEA yo DEA en mathématiques n'umushinga ntahe juma shabani yari yashizeho ari vice recteur hanyuma maze guheza doktora ngaha mu Bubiligi narashoboye kuza kwigisha muri faculté de sciences kuva mu 2002 gushika hafi mu 2015 guhigana rero n'abandi ba docteur icyo nakubwira coco no uko kaminuza y'u Burundi muri Afrika imbere y'amagume yari mu za mbere mu kwigisha neza n'ikibyerekana nuko abarundi bose baje kwiga hanze mu bisata bitandukanye nta numwe nibake bayobegwa kandi nta numwe nzi yayobewe kandi nuzeye ibikorwa bakoze byarashimwa hariho n'abaronse ubushimwe icyo no kwita prix nkuko bivuze neza twahahurira n'abandi banyafrika bavuye hirya no hino navu minzazi aniki ariko abarundi bamye biteriteka barakora bigashimwa nshaka kuvuga rero yuko kaminuza y'u Burundi hamwe uburyo bukuye bwoboneka ntanke kayuko uravye n'incabwe nge ziri hanze abigisha muri za kaminuza canke bakora mu bindi bisata byinshi bitandukanye ntanke kayuko kaminuza y'u Burundi ishobora kuramura aba barundi baciye ubwenge ari nivyo uno munsi ntivyoroshe nawe ngaho ngo abeshe yuko ko vyoroshe ariko ntuzeye birashoboka iki kibazo cha kabiri cyo muri yase nagira namugire yuko kaminuza yose irateye mu isi nzima hari ibisata bitatu bakaroreya master na doktora nubwigenge bwa kaminuza yose ariko ikishoboka nuko ntuze university kaminuza y'u Burundi ishobora kunonosora igateza imbere dufata igisata kimwe hanyuma university de Makerere ikispecializa mu gisata kindi hanyuma bakaguza abanyeshuri mugabo kaminuza yose yitegezwa kugira ico gisata ca ecole doctorale abize privé barabakira muri izo ecole doctorale kandi hariho batari bakeyi nawo gira impungenge ngo ntazokwakirwa akwije
ibyo byose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandaje kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe nakwizera mwiriwe neza kwizera muratwumva
Hallo.
Egera telefone hanyuma abantu muri kumwe babe nkabegeye kure gatoyi kugira ngo tukumve neza duga ku jambo ikibazo cy'imbira.
Hallo.
Kwizera uratwumva?
Ndabumva neza ijwi rya Amerika.
Muri hehe?
Nkuko warubivuze nitwa Kwizera Eliezeri nkabamerereye mu karere ka Rulindo neza mpagaze ku isantere ya Gisha.
Yego me duga ku jambo ikibazo cy'imbiro turiko tuvuga kuri programme ya doktora muri kaminuza y'u Burundi imaze imyaka 2 duga ku jambo
none icyo ajambo mumbarize umutumirwa mwatuzaniye munsi
yego
iyo kaminuza yo mu Burundi ko tuzi ko ari kaminuza isanzwe ikora neza ese tugeze ubu ngubu noneho nkaba nk'umuntu yikurikirana hasi uhereye ni Burundi kugeza ubu ngubu arabona ibirimo kugenda bitahe muri iminsi ko twumva bitarimo kugenda bigaragara neza nk'uko twari dusanzwe tubizi
murakoze kwizera
murakoze cyane ndi bya Amerika
murakoze kibazo cha kwizera mwacumvise
ego kwizera urazi neza ku Burundi buri mu ngora nari ngorane izo ngora nzabaye mu gihugu ndi ziragira ingaruka mbi ku bisata byose na cyane cyane ku gisata cy'ubumenyi na cyane cyane kaminuza ngo byahari ivyigwa byizwe vyerekana neza yuko kwera izingora nzahabaye hariho abarimu benshi bashoboye kugenda guhunga abandi nabo baje kuya madoktora mu bihugu bitandukanye byo ku isi batashoboye gutahuka aho ndimwo mugabo inkwari tura ku mutumba agasozi kari kumwonga umutima uri mu Burundi kandi naho turi turafasha kugira basukuru bayamaze bati intuzeye mu ncamake yuko tujya kurahura mugabo ntitwibagira Burundi umwe wese arashobora gufasha yari mu ncamake y'ingorane ni ziriho kuko nkifashanyo zava mu bihugu bimwe zarahagaze ibyo birazwi abarimu b'abanyamahanga baje gufasha bamwe barahagaritse ariko rero ibyo oye ntibyatumye kaminuza y'u Burundi yugara irabandanya ikora murumva neza yukome niyo nuzeye ekorogitogotorare yuguruwe haraize imyaka ibiri ariko ibintu byose bihagarara mu ncamake rero ingorane ziriho z'uburyo bwagabanutse ariko ibikorwa birabandanya
hari n'ikindi kibazo mushyirahamwe bihari ntibashyira kandi hariho ku vyereke cyane cyane uburyo hariho za kaminuza igihe mwarimu hari igihe nanje nahakora igihe hari nka amakoperasyon mu cyongereza bavuga ko ari cooperation linkages n'ama university akomeye harimo izazo mu Bubiligi ikamo mu Faransa no muri leta zunze ubumwe za Amerika hariho university 10 zikorana na kaminuza y'u Burundi harimo university twa Penn State University izo kaminuza zo ntizoshobora kuba zifasha muri iyo programme ya doctorat
muri iyo programme doctorat no harimo cyane cyane ababirigi ntuzeye nibo batanze amahera harimo ubufaransa ntuzeye muri bya francophonie birafasha ariko ntikibuza yuko bamaze kugurura hazoboneka izindi kaminuza zifasha na cyane cyane umushinga naje mashabane turazi neza yuko ibyo oya abishoboye cyane kurondera abagenzi aho yaciye hose icyo no nibagiye nuko hariho n'ibihugu bya Afrika abarimu b'abanyafrika baza kwigisha kandi byose bishasha na kera hariho nuzeye cooperation icyo bivyo bita cooperation sud-sud mu ncamake rero kera nuzeye hariho nuzeye igisata cyose nka faculté de sciences yafashwa n'ababirigi économie baraba Suisse ubuganga medicine baraba France sciences appliquées yari Canada n'abadagi abongereza barafasha n'abanyamerika mu gisata cyo kwigisha indimi n'ibindi ibyo rero uko iminsi yahera niko byagabanutse n'abadagi baragiye abongereza n'abakanadiya baragenda abaswisse muri ekonomi baragenda ariko nticabuje yuko kaminuza bandanya hariho n'izindi rero kaminuza zishobora kuba zifasha ari nka za Turiki nka End za Egypte nazo nyine hari zirafasha
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Claude mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Jean-Claude
Allo
muri hehe?
Allo?
Muratwumva?
Murakoze cyane ni umukozi wa radio ya Amerika ngo ka Jean Claude bwo merereye hano mu karere ka Ngoma ni mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Cyarwane mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego.
Mbanje kubashimira ku biganiro byiza mutugezaho radio ya Amerika.
Murakoze gushima.
Ndetse by'umwihariko ikiganiro muri isanga.
Yego.
Kandi n'ikiganiro cy'umunsi mwaduteguriye nacyo ni cyiza cyane kitwa tukagikora kuvamo isomo
murakoze gushima
ibyiyumviro byiza cyane tuba dutanga ndetse namwe muduha n'ibisobanuro kugira ngo turebe ari cyo twashye kugifatira umuti cyabashye gukemuka.
Ni byiza cyane gose. Duga ku jambo ikibazo cy'imviro.
Ari kivyo navuga nuko wenda uko umutumirwa yagomeje bivuga. Uko bagerageza kabisa bakare ikintu bakora service inoze neza. Hanyuma bakareba aho byaba biri kubiri gutsenda naho bakasha kubikosora. Bakabasha kugira ngo bazagire intumbero nziza y'imbere yabo bari kuki. Ibyo byazabafasha cyane kandi bagashyira hamwe.
Murakoze Jean-Claude ka impanuro zo gushira hamwe ni impanuro zo gukorera hamwe cyane gose ni impanuro na professeur Libera ntibashira kandi yagarutse ko deka rero ndaguhijira mu mukanya mu gice muvuze professeur Libera ntibashira kandi ariko reka twanze duhe ni jambo kandi méthode muri neza
mahoro turashima
muri hega méthode
ndi Burundi ku mugwa mukuru wa politique igitega
kandi kazina ninde
Nishimira Imana. Ego.
Duga ku jambo ikibazo cy'imviro.
Donke mwo banza mukansubira mu gatoyi sinari numvise sije Marco murayagako.
Turiko tuvuga cyane kuri programme ya doctorat yatangwe mu Burundi haheze imyaka 2 no kuvuga ko hariho abanyeshuri muri iki gihe bari basanzwe bafite nka diplome ya maîtrise ariko bagira ivyigwa vya doctorat ka 10 ku rwego rwa 3. Ni programme yatangwe rero tuko tuvuga intambwe iyo programme imaze gushika ko tukaba kandi tuko tuvuga ni bindi byose bijanye no gutunganya programme ikomeye nk'iyo duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
domino natanga nk'icyumviro
ugifise ego
donke uwo mugambi numva ni mwiza cyane ariko nibaza kongera ngo bisanzwe bitoroshe kuko nkubuye usanga abajene benshi bugarijwe n'ubukene ugasanga bafite ingorane z'ibinabiri donke nibaza ko mwebwe mwaba muri hejuru mujejwe gutegura ibyo bintu mwokoroganiza cyane dufate nk'ibintu by'amashyirahamwe ku buryo uwo muntu yaba ahejeje ibintu bijyanye na doctora atokwicara kuko ubu biragaragara neza ko umuntu ashobora kwiga amashuri menshi akarangiza ugasanga yicaye muhira na nta kazi afise.
Ego murakoze méthode amakinga méthode kuvyerekeye abazo barangije amashuri ya doctora gushika mu Burundi turazi ko kaminuza igikene cyane gose abarimu cyane nk'abo banonosoye amashuri gushika ku rwego rwa doctora ico ni kibazo nibaza ko kitazoboneka vuba cyane gose reka duhe n'ijambo kandi Emmy miriwe neza Emmy muratwumva
Ego ndabumva neza
muri hehe
twebwe turi mu gihugu cya Tanzania
ego
ku mfatiye kw'ikiganiro ngiye kugifatira ku mwisho niho mugiye kumpamagara
ego
ariko nagerageje kuba numva yuko mwaba muriko muvuga ko ku bintu bijyanye na doctora abantu baheza bakabura akazi
icyo ni kibazo cyari kibajijwe na méthode gushika ubu turiko tuvuga cyane ku byerekeye iyo programme ya doctora eka intambwe ishitse ko haraze imyaka 2 twavuze ikibazo cy'uko hari abarimu badakwiye babafasha kwandika no gushakashaka ubiko bw'ibitabo ibintu bya gutyo ni tuko tuvuga kuri iyo programme ya doctora ingereza
de kuwa nugira ikintu naba nuhiriye nuko iyi programme ya doctora itaba ishobora kuba mu Burundi kuko icyambere ntabigisha baba fite bakuba kwiye
iyo programme yaratanguye irabandanya kandi iriko irabandanya neza nkuko twavyumvise n'abantu babikurikiranira hafi
eko irakubwira ko ikibazo kizo nuko n'abashobora kuzo babahegeje nta bumenyi bukwiye nkuko bahora baza kuyironderera hanze bazogira kuko ubwa mbere mu Burundi nta bikoresho bihari nta kintu uvuga bato nta bumenyi ni hii sisteme ya fundamento ili kiraza ni nacho gituma bazo kwa mabagi ngorani.
Leka tuwazi Profesor Alibira ni washi ya kanini wa ito chimviro chanyu agishikiki umunajire muli kabinu uza gaheza muli ya programi ya Burundi ya ronse ya barimu wa mufasha ika ya ronse ukunu yungu nga jamuzeke ushakashati shura kuwa tanganyu umenye nuunda fise doktora ivuye hanze
niyo giri mpungenge hariho amategeko nyine abanyeshuri babazwa ningene bebenera yuko kujya ariko ariga ariko randika ibyo bita igitabo tese aheza akayisigura akerekana neza ibyo yashitseko haba rero sumwari mumwe aba kenshi baba ari batandatu canke indwi baheza bakamwumviriza hanyuma bakavuga bati nokubitsa ko biba mu ntuze muri fazi zibiri icambere coco abafise umunyeshuri wese abafise abantu batatu bamukurikirana comité de thèse abo rero baramukurikirana muri iyo myaka yose bari korakora hanyuma navuze imwe by'amaseminaire umunyeshuri wese arerekana kenshi intambwe
ageze ego
hanyuma bakamukosora mu mperuka rero bamwemera gusoma ico gitabo ciwe babonye neza yuko abishoboye abikwiye kuronga urupapuro kumutsindo rero ndibogira impungenge amategeko uko bitekanijwe uko biba muri za kaminuza hose mu Burundi bazogira cyo kimwe no kuvuga yuko batazokwemerera batazobahama ama diplome ya ngondagonde
ni vyiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandi kumviza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Jean Bosco mwiriwe neza
ego mwiriwe
muri hega Jean Bosco
ndi ujumbura mu Burundi
kandi kazina ninde
Nsabimana
duga ku ijambo turiko tuvuga cyane cyane kuri programme ya Dr. Ha mu Burundi yatanguye haraheze imyaka ibiri
ego murakoze tena gomba kubaza uyu mutumire
yego
numvise ko ariko aravuga yuko atampungenge twogira nanje ndi umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi kuvuga yuko atampungenge twogira kuri ku rupapuro rw'umutsindo ruzotangwa muri doktora ngaha mu Burundi ego nibyo birumvikana kumbure bazobikora nkuko ahandi bikogwa mbega abo baba ariko barifashisha intabwenge mva makungu zizofasha neza urugwaruka ruriko rurakurikirana ibizigwa vya doktora ngaha mu Burundi kugira ngo umuntu yumve yuko yorema naho ariko atubwira yuko ego nibyo turabizigira abadokteri bacu barabishowe n'abaprofeseri ariko hari akwiyeho abigisha mva makungu b'incabwenge boshishikara gufasha ko aba banyeshuri bariko barakurikirana zino nyigisho bazoronka impamyabushobozi izoba kumure ishobora kwizigirwa no mu makungu kukubera barose abigisha b'ibihangange abo bigisha b'ibihangange mva makungu boba bariho boba barabaturondereye murakoze cyane ico kibazo cyanje
murakoze Jean Bosco professeur Libéran ntibashakana
nari nabicishijemo ndabavuga yuko ngine bitunganijwe yuko umunyeshuri wese afise abarimu babiri bamukurikirana umurundi n'umwarimu ari muri kaminuza iri hanze benshi bafite bari mu ngaha mu Bubiligi icyo ni cya mbere icya kabiri nagomba kubwira Jean Bosco muri corps doctoral muri bintu bya doctora ntuzeye baraba icyo bita publication ni ukuvuga ubushakashatsi umunyeshuri wese aba yagize hanyuma akawumenyesha isi yose kugira ubwo bushakashatsi bushobore gusohoka muri revue scientifique hariho abahinga batatu baba baranonosoye neza ivyo uyo mushakashatsi aba ashize ahabona abakiga yuko harimo intambwe yuko ivyo bikogwa byoje ahabona mu ntamake rero imbere yuko umunyeshuri wese aronka urupapuro rw'umutsindo nuko aba yashoboye gushira habona amakungu gushira habona no kuvuga gupublia muri revue scientifique haba harimo abo bita des arbitres ntuzeye aha kenshi muri za kaminuza z'iburaya basaba yuko ubufise nka article nka zitatu zemewe zasomwe n'abahinga ibyo rero babindi babikurikije uko nje nta mpungenge mfise yuko abo banyeshure bazoba bashifise ubushobozi nk'ubwo abandi bafise hama rero hari incabwenge muri zo makuru atangwa mu vyigwa bitangwa harimwo abazungu n'abanyamahanga baza gufasha muri za ikora doctoral cyane cyane harimo ababiriki abonzije n'ababiriki
tukivuga ku ico kibazo cy'incabwenge nyene hari twize kuvuga abigisha bashobora kuba bari mu bihugu bitandukanye nabo nyine bafite za doktora ikaba maze yekirekire muri iyo mwuga bafasha n'abanyeshuri kwandika ibitabo byabo hakaba kandi hariho ntawo byiyobagiza abarundi cyane cyane bari mu bihugu byo hanze ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari habo usanga bari ku rwego rwo hejuru cyane rwose aho usanga ari bo nk'abadoyen ba mafakulte akomeye nka ekonomi hari bari mu bigora barafasha abandi kuronka za doktora ico ni kibazo eka ni kiri mu nyishu abajejwe iyo programme ya doktora abashobora kwitura ko bakaraba ko bubanza no gushikira kuri abo barundi bari hanze aho kubanza kuja no kuri abo bazungu banganya ubuhinga sivyo
neza cyane rwose ni kibazo nuzuye na Jean Claude icyumviro yari yaterereye Jean Claude avuga ati no gufashanya uburundi burafite incapwenge nyinshi gano no soye mu buhinga bwinshi mu bisata byinshi dufatanije tukongera tugakoresha ubuhinga bwa none ntankeka yuko yikore doctorale yotera imbere igashinga imizi ico nabwira bari ko ratwumviriza nuko ibi byo gufashanya ibi by'uko incabwenge ziri hanze zoje hamwe zigafasha igihugu cha twibarutse biko birakogwa mu minsi iri imbere muzokumva ibiriko birakogwa tuzofasha ibyo dushobora byose kugira Burundi gutera imbere kugira ya maikorike doctoral nta maikorike doctoral ya ngonda gonde ariko rero bisaba yuko nguko Jean Claude abivuze ko dufashanya twese
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na David mirwe neza
mirwe cyane
muri hega David
ni mu ntara ya Gitega
yego me akandi kazina
Nahimana David
murafite kibazo murafite cyumvira
ego nashaka kubaza ikibazo uwo mutumire mwatumye mu kiganiro
yego
ego narifise ni kibazo cyane n'amakenga kuko urabona kuva gihe basubiyemo ibyigwa byo muri za kaminuza hagira BMD birashika abahejeje ubu abahejeje bakarangiza ugasanga ku kibuga cy'akazi baranenagurwa ubwo nizo hava tugira duca mwibyo n'icyo gisata cya doktor ugasanga bigenze uko ni ikihe kintu uwo mutumire yotwereka cyo tuma abarundi naho mahanga bahurumbira kuza kuri icyo gisata mu Burundi bwacu iyo bakoze nk'icyo kwato tubiri cyane n'amakenga mfitiye kuri icyo
murakoze
iyo dogria dogitora bariko baratunganya mu Burundi barafite uburyo bukwiye butuma batanga ubumenyi bukwiye nk'ubwo harabutanga hanze y'igihugu
murakoze David Nahimana icyo kibazo cya nyuma yacishuye reka adubye ku ijambo ku kindi kibazo Professeur Libera
oui nzaye twovanga ibintu hari ibintu bibiri bidasa BMD no kuvuga imyaka itatu ya mbere bita bakaruri yacanga bashoriye nashaka kubwira David kuheje BMD atamwuga abafise nta mwuga bazi ni intango yukubwira ashobora kunonosora umwuga acagira muri master abumwarimu aba umujournaliste abumu agira droit kakatso muavoka ibyo byigwa muri master BMD ni uburenganzira gutuma uja kwiga umwuga ariko gituma rero nabaheje BMD atakazi baronka hongeye kwingoranza mu gihugu ariko kuvya doktora vya ikoro doktoral twabivuze nta mpungenge na ntoyi uzoheza wese murazi amakaminuza ari mu Burundi ni menshi cyane abarimo barakenewe si naho no rekizwa kaminuza amahoro n'umutekano bigarutse ntangeka yuko hazoba ayandi mashure mashasha ari ama institut spécialisé ivyo rero abazokwigisha yo bose bazoba rabo bize muri za ecole muri zo ecole doctorale
abari muzo bakenewe rero
batwakenewe
cyane gose tubibutse nshuti mwese ko abandanya kumviriza radio hinjwe ya Amerika turi kumwe na mahoro mwiriwe neza muri hega mahoro
ndi mu Rwanda ndi Musanze
yego me murafite ikibazo murafite ikimbiro turi ko tuvuga kuri programme ya doctor
fite nabaze umutumirwa
yego
ese niki cyakorwa kugira ngo abanyeshure bose babe bahabwa ireme ry'uburezi rifatika rifite n'ahoriro kuko muri za kaminuza tubona hari ingero tujya tubona hari abarimu cyangwa abaprofeseri bigisha ibintu bamwe abarimu bigisha ibintu batazi banigisha n'ibyo batize ese umuntu kugira ngo ubure guha umwana uburezi ni ukumuha ibyuzi kandi ibyo
murakoze yego ndagusubira mu kibazo cy'amahoro mahoro afise amakenga ko hariho abigisha muri za kaminuza bigisha ivyo batazi ico kibazo cotorwa inshugute ivyo avuze sinzi ko ari ivyo mugabo mu gihe vyo bari vyo abigisha ivyo batazi ico kibazo cotorwa inshugute
biratekanijwe n'amategeko na cyane cyane muri system nshasha y'ubujumbura bita BMD canke Bologne y'i Buraya canke mu Faransa LMD nuko hari kuriwe kugira sino vita inspection mais evaluation kuraba yuko faculté kanaka yigisha byo kandi n'abarimu babishoye hamari ndi kibuza yuko muri yo evaluation bevaluwa n'abarimu mbere wundi muti kandi ukwiye ngaha mu bihugu biteye imbere tugira jewe abarimu abana nigisha mejeje kwigisha ndabaha formule hariho formule aligne bonyene bakagenda barandika ibyo bashatse ku byose kuri jewe ingene nigisha neza nabi aho ndokosora aho ndogorora cyangwa bakavuga yuko nabizi cyangwa bakavuga neza bakandira amashugwe ivyo rero no mu Burundi bitaza kucaho kugira ntuzeye ibintu bije ku murongo hanyuma rero donc nuzeye hariho na muri ministère de l'enseignement supérieur hariho une direction que ijejwe ivyo zo ku vya evaluation
tu galutse kandi ku kibazo cigitigiri kinini c'abanyeshuri baheza muri iki gihe ugasanga ntibashoboye kuronka akazi ikintu mubwira abanyeshuri muri iki gihe bafise nk'iyo diplome ya bachelier ikintu akamwe mu baterana ka
ichi akamana batera nuko batokwihebura ico ni cyambere ica kabiri nuko bo kurondera umwuga biga bagakoresha ubwumenyi
bakabandanya amashuri rero bakagira nka maîtrise
bakabandanya amashuri bakagira maîtrise cyangwa bakiga de formation technique nk'uwagize pangwe bakarorera uwagize NS muri za electricité arashobora kunonosora kugira nka stage arondeye akagira akanonosora neza ibijanye no na technique gukora kuva muri teori akaja muri pratique ariko rero nibyo ndazi neza yuko noze 60% des jeunes bashomera baheje amashure ni ibintu bibabaje ariko bizote bije ku murongo no kubera igihugu kiri mu ngorane ni ibintu byumvikana
Professor Libera niwashira kandi ndagushimiye cyane guse ku kanya watoye kugira ngo tubwire kuri programme namwe musanzwe muzi mutumire wundi mutumire Juma Shabani Professor Juma Shabani yanditse avuga ko yaronse ingorane za nyuma yari kuduha inkuru y'imbaho y'ukuntu ibyo byigwa biriko biragenda ariko nibaza ko ari ikibazo tuzogaruka ko turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi turashimiye ingenio tukaba dushimiye kandi na Fasila yadufasha kugiranya ibiganiro turabateye akamo mwese mubandanye bumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.